mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ubushyo bya Amerika rigiye kubandanya ibiganiro byavyo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda. Abaduteze amatwi mu gitangura kumva ijwi rya Amerika. Namwe mwese mwatangwe kumva ijwi rya Amerika mucikangura, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni je nteramije ibiganiro byo kuri no saha. Kaze mwese. Numunsi ni kwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza amakuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini. Inyuma yayo turaza kubandanyiriza mu kiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, umunyarwanda kazi Louise Mushikiwabo yaratowe kuba umunyamabanga mukuru mushasha w'umuryango ihuza ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Urubanza ko kumwemeza icese rwabereye mu gisagara cya Ervan mu gihugu cya Armenia. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Placide Magambo arabitubwira.
Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo niwe watorewe kuba umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Mu nteko rusange yahuzaga abakuru b'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa mu mujyi wa Ervan mu gihugu cya Armenia, byasabye igihe kitageze ku isaha imwe kugira ngo hemezwe itorwa rya Mushikiwabo. Itorwa rya Louise Mushikiwabo ntiryatunguranye cyane, kuko ibihugu byose bya Afrika n'igihugu cy'Ubufaransa kimwe na Canada byari bishyigikiye bidasubirwaho Louise Mushikiwabo. Mu kiganiro cyari kigenewe abanyamakuru nyuma y'uko atorwa, Louise Mushikiwabo yavuze ko ateganya gusura ibihugu byose bigize umuryango bakazarebera hamwe ibikenewe byateza imbere uyu muryango, akaba ari byo azaheraho mu nshingano ze.
Ma mission, mon plan, mon ambition, c'est de placer l'organisation.
Ivyo njejwe uko ntegekanya kubikora, nico nshaka gushikako nuko umuryango ukoresha igifaransa wogera mu kibanza kiubereye. Nukuvuga ko nifuza kushikana ku rugero werekana ubudasa. Niko ibikogwa byakozwe ni byinshi mu myaka iheze biciye mu bambanjirije. Yamara turashobora kurenzako.
Numuco ko ururimi rw'Igifaransa rwonyine arirwo rurimi rukoreshwa mu nteko rusange y'uwo muryango, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame umenyerewe akoresha ururimi rw'Icyongereza niwe washyikirije inteko y'abakuru b'ibihugu kandidatira ya Louise Mushikiwabo. Ibyo abikora avuga ururimi rw'Igifaransa. Naho Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yavuze ko kuba ibihugu byo ku mugabane wa Afrika byarishyize hamwe bigatangaho Louise Mushikiwabo umukandida, kandi bigaragara ko yujuje byose byatuma aba umuyobozi mwiza w'uyu muryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa, nta gushidikanya yagize ashyigikira Mushikiwabo nk'umukandida, cyane cyane ko yagize n'uruhare rugaragara mu kugarura u Rwanda mu murongo w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa.
Il se trouve que le Rwanda qui préside cette année l'Union africaine a présenté la candidature de sa ministre des Affaires étrangères.
Iyo ubone igihugu mu Rwanda cyari cyarateye umugongo ururimi rw'Igifaransa, kigaruka kigashira inshingano zacyo mu bikorwa kandi bigizwemo uruhare n'uyu ministri na uvuga ururimi rw'Igifaransa, kandi na kimwe cya kabiri cy'abaturage bakoresha ururimi rw'Igifaransa. Icyo nicyo cyerekezo cyiza cy'ururimi rwacu kimwe n'indangagaciro zarwo. Kuba ibyo byose bigiye gushyirwa mu bikorwa n'umugore waharaniye uburinganire hagati y'abagabo n'abagore mu gihugu cye kandi akayibamo intangarugero, hari byinshi tuzamwigiraho mu muryango wacu.
Femme homme et son égalité dans son pays avec succès.
Uyu muryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa washinzwe mu mwaka w'1974 ugizwe n'ibihugu 84. Muri byo 58 nibyo bifite uburenganzira bwo gutora, ibindi 26 birimo nk'indorerezi. Uko ari 84, ibyo bihugu bituwe n'abaturage bagera kuri 2,275,000 bavuga ururimi rw'Igifaransa. Mushikiwabo atorewe manda y'imyaka 4, abaye umunyamabanga mukuru wa 4 uyoboye uyu muryango nyuma y'umunyamisiri Boutros Boutros Ghali wayoboye kuva mu mwaka w'1997 kugera mu 2002. Umunyasenegal Abdou Diouf wayoboye kuva mu 2002 kugera mu 2014, n'umunyakanada Michael Jean wayoboye mu mwaka w'2014 kugera mu mwaka w'2018, ari nawe Louise Mushikiwabo asimbuye kuri imanda.
Urakoze Placide. Kuba u Rwanda ruronse umwanya wo kuyobora Francophonie, kuba gwarashigikiwe no Bufaransa na Canada, bivuze iki kuri diplomasi y'u Rwanda? Nicyo Professeur Higiro Jean-Marie Vianney asobanura mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwarimu Higiro yigisha kuri kaminuza ya Western New England iri muri leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Diplomasi y'u Rwanda, urabona ko kuba perezida w'u Rwanda yarabaye umukuru w'ibihugu bya Afrika yashoboye kugira ikintu avanamo. Ikigaragara rero n'uriya mwanya avanyemo kubera ko abanyafurika bose bari bamuri inyuma, kandi uziko muri Afrika hari ibihugu byinshi biyakomoka. Urebye muri Afrika ya ruguru, ukareba muri Afrika y'iburengerazuba, aho hose ni ibihugu bikoresha Igifaransa. Nakundi rero uriya mudamu wundi wo muri Canada yari kunyura ku imbere batoye, nta kuntu yari kushobora kurusha amajwi Mushiki wabo.
Profesori Higiro, ndakeka mu bya diplomasi ni mpanguhe. Canada yagize gutya ivuga ko idashyigikiye umukandida wayo Michael Jean.
Yego.
Kwigiye inyuma y'u Rwanda, Ubufaransa bwashyigikiye Minisitiri Mushiki wabo kuva ku ntangiriro. Mwebwe murakeka buri y'u Rwanda rwaratanze iki koko?
Iyo urebye buri gihugu yikurikirana inyungu zacyo mu bintu gikora. Uziko ibigo bicukura amabuye y'agaciro muri kariya karere bimwe ari byo muri Canada, kandi ukabuzi ko u Rwanda kuva muri 1994 rwagize uruhare mu bintu byose bibera muri kariya karere, muri Congo cyane cyane, mu Burundi, aho ngaho hari amabuye y'agaciro. Niba rero ureba kure uri Canada, uravuga uti uriya muntu ushobora kuvugana kugira ngo inyungu zanjye zerekeye amabuye y'agaciro, ibigo byiwe bya hano bya hariya muri Canada bikomeze bigira amahoro hariya. Naho kugerekeye Ubufaransa nabwo biravuga biti bon, reka turebe ukuntu twakumvikana n'uriya mugabo. Hari ururimi baciye mu Rwanda, wenda twabona rwongera kwigishwa, rwongera kuvugwa. Reka turebe ukuntu twakumvikana nawe kubera amateka maremare u Rwanda rwagize muri Congo. Reka twumvikane rero kubera amateka tuzi ko hari hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ubwo ni muri urwo rwego kugira ngo barebe niba bashobora kuzana umwuka mwiza hagati yabo, noneho bakajya baganira.
Profesori Higiro, ndabashimiye cyane.
Urakoze nawe Kamiri.
Turabashimiye bagenzi bacu Placide Magambo na Thomas Kamirindi kuri ayo makuru.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ubu ni wa mwanya dusanze tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Ikaze mwese.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze inyuma y'imyaka 5 iheze hatangujwe inyigisho zishingiye ku ishenshingiro mu Burundi bimwe mu vyigwa ntibirashobora kuronka bari mu babinonosoye mu ntara ya Kirundo turabigaruka ko handi hatari ko tubanze tuje mu ntara ya Cibitoki habarimye bitomati bo muri makomune agize iyo ntara bavuga yuko bataronka aho bashorera umwimbu wayo matomati wabo mugenzi wacu Evariste nziko banyanka yishikiye mu isoko ya Rugombo kuturabira ko vyifashe adusigurire
turi mu isoko ya Rugombo mu kibanza kidanarizwamo amatomate imyidogo ni myinshi kubarimye bashima ko bimbuye bihagije ariko bataronka ababagurira bavuga ko nabagiriwe ibakwe bakabagurira baronka nica ntikize aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya America
Gatubanya zinshi twabuzaho tuzishira naho tuzijana inyanya naho turiko turaziteranya ifashe nabo kubibona nokunyenda namarira nayandi gusa naho dufisa utuzitwara iyo kote buyanyoyo yabaya makororo kwitomate
inyanya zabo zisoko firma zata isoko tusigaje kugurisha igihumbi twarapfutse mu murima inyanya ntizikiro mu isoko
abo barimye bitomate bari yarukajana bavuga ko iyo baguriwe badaheza ngo baronke ayo bakoresheje mu kuzirima iyo tari mwiyimbura nk'ijya kino gihe bavuga ko agatebo bakagurisha gushika ku 5000 by'amafaranga y'amarundi ariko muri kino gihe ubapfuye agasoni atabarenza igihumbi
inyanya nta kigenda kubera yuko amafaranga twakoresheje yose yaguye mu isoko ribi twaguze umuti 10,000 tugura ifumbire tugura ibiki mugaburu tugasangana n'ikintu na kimwe turiko dukorera n'amafaranga y'abakozi yose yaguyemo Nacho dukura ubwo twinjira no munzu twazana handi mahera tukarihabe ni modoka ya.
Umujyango cubaho nabikora twageze turafata na madeni menshi dukoresha mu mirima twahombye. Bamwe turi mu guta twomoke.
Amafaranga twakoresheje ni menshi. Mugabo amafaranga ntatworonka naho isoko ni mbi cyane. No kuvuga jewe na ukoresheje amafaranga angana ni miliyoni 2,300,000. Mugabo ndabona kumenga no miliyoni umwe sinzohava ndakuramo. Tubona ukuntu bizogenda ahubwo ni deni twafashe turabona ko bazohava badufunga.
Kuronswa ihinguriro ry'amatomate muri ako karere ko mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi niyo nyishu kuri ico kibazo nk'uko abavuga ko umwimbu wabo bawusesa mu isoko bavyemeza.
Bintu twarimye yuko byo tuvaho bikasohoka cyangwa ko turonka ubuzima nk'abantu
tusabye leta imenye ngene tuzanira iyo mashini yo guhingura itomati zihingure turabe ko tworonka basi na gatoyi
izine yarubatswe mugabo ntago iratangura gukora tubona icyayihagaritse gituma itokora twebwe nk'abarimye bitomate tubona ko leta yo tugirira ingufu yizine yubatswe igashobora gutangura gukora kugira ngo natwe tuharonkera karusha
navuga yuko yadutebeye kugira ngo baturabire uko ngene twabigenza hama badufashe barabe yuko natwe abarinyi twatera imbere
abategetsi bo kugwego kwa commune Rugombo baratahura ingorane bamwe mu barongoye barimo amatomate bafise Patrick icyo yitungiye ni umuhanuzi wa mustanera jejwe iterambere
nivyo ko barimye ariko baridoga kuko umwe mu bitomate mwise zabaye mwinshi ariko twebwe turahimiza cyane abarimyi b'amatomate kugira ngo zimwe bashobore kudushyira mu isoko
ku kibazo kijanye n'ihinguriro ry'amatomate uwajejwe intwaro avuga ko ishyirahamwe Kapade ryigisha iby'uburimyi ririko rirashinga iryo hinguriro kandi ko rigiye gukorana n'abo barimyi asaba abo barimo ico gitegwa kwijukira imbuto zimeze neza kandi zitanga umwimbu w'ikika
rero twahanura nuko borima imbuto zibikika kuko ziriho amenye n'ubujye bwo kwibika narajya ko twagire ubuntu hari nishira hamwe Kapade cyatubakiye akayizine ko kuhingura isosi y'itomate tomate bene igihugu barima usanga ari tomate atari tomate zo mu ruganda ariko bobo bakeneye tomate iva ruganda kugira ngo bashobore kuhingura twahimiza abanye igihugu ko borima itomate zishobora kujya guhingurwa mu isosi twabahimiriza cyane cyane ko bogenda bakavugana n'abo bagoronome babo bakabarekera ko bazigurize imbuto kugira ngo ntibasubire kurimira ubusa
Ijwi rya Amerika ryarishikiye ahari ryo hinguriro abakorera bamenyesheje ko ririko riragerageza mu minsi imbere rishobora kwakira umwimbu w'amatomate mu ntumbero yo kuhingura mu ntara cy'ibitoke Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
na nabice kumasonga nkitangura inyuma y'imyaka 5 iheze hatangujwe inyigisho zishingiye ku ishuri nshingiro mu gihugu cy'u Burundi bimwe mu vyigwa ntibirashobora kuronka abarimu babinonosoye muri iyo ntara mu ntara ya Kirundo abarimu bigisha ivyigwa batigiye bavuga ko umwimbu uhezuka bamubi sendika Steba imwe ma sendika bigisha ikora mu ntara ya Kirundo ivuga ko ari kibazo kiboneka mu komune yose y'intara ya Kirundo ibindi na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
haba mu mashure y'intango canke mu mashure shingiro abigisha baratanga inyigisho kuvyigwa batigeze babona mu mashure baciyemwo ingorane zo kuvyigisha ziri kuvyigwa vy'indimi canke vy'ubushakashatsi n'ubuhinga aba ni bamwe mu barimu bahura n'ivyo bibazo bigisha kuri amwe mu mashure yo muri komine ya Busoni
hari ivyigwa vyinshi vyagiye biriyongera kuresha dusanganywe twari dusanganywe ikirundi ibiharuro igifaransa cyo dimiriye hanyuma barongera n'ibindi nk'ibiswahili ivyongereza za FCH ivyo iyo umwigisha ari karavyigisha atabiherewe formation yahagije na cyane cyane ko nk'ubu ntanyigisha kuri iyo twe tubona mu mashuri twe twagiye turacamo umuntu akiri uko avyigishije gutyo ugasanga umwana nawe avyakiye ko abironka
ubu barashobora kuba wigisha nko mu mwaka wa mbere dufate bakakugira formation kwa cyo cyatu muri programme y'umwaka wa mbere nyene hanyuma bikagusaba yuko uja nko mu mwaka wa gatandatu ukaza kwigisha igiswahili nta notion nimuvuze ku giswahili yacu zi
enyigisho batanga batanonosoye zigishwa no mu buryo butoroshye ababigisha bavuga ko basa nk'abatacho bavunikira
mwico gihe ingaruka novuga ni mwimbo muke bakuvuga ubumenyi twa Tanzania babuhagije nje gihe usanga tubona mwimbo muke mwimbo dahagije ivya bindi sangwana aca bangwa rose bifite hagije kuri ivyo kuko no migisha bitanze n'abacacha biziko
ngaruka zica ziba zazindi z'uko nyene usanga agiye atana kimwe afise mu mutwe kandi na wa mundi yabimwigishije nawe akabatabumenya arasanga bifise uravye kuba wigisha nka effective y'abana ijana urumari mumwe ibintu bitubona cyane ugasanga abana ntibafise naho bicara beshi twigisha bicaye ku mabuye nta ntebe bafise ni bwa bumenyi buke nyene bubana n'izo ngorane barimwo
basaba gukarihirizwa ubwenge kugira bashike kwihangira
bijya byo kwigisha byo gutanga amaformasiyo ku mwigisha ugasanga ngo atari kumana mwigisha mu wa mbere ku giswahili cyangwa icyongereza uwo mwigisha ntazoguma kwigisha mu ishuri ejo bazamwongoroza bafexe uwo mwabamba kama fitime mu ishuri nko mu wa kane ntazoguma mu mwimo muri wa mwaka wa mbere umwaka uza bakaca ugasanga wa mwarimu yahavuye mu wa mwaka wa mbere cyangwa giswahili ugiye mu mushasha ugasanga kigisha ukundi bo gwizara amaformasiyo kubigisha bose
sendika yabigisha CB igize imisi igendera abigisha ijya nino mu ntara iba iriko irumviriza ibibazo byabo ikabagira n'inama y'ingene boganira n'ababarongoye mu kubitorera umuti muhigi kwa Pierre Claver arongoye sendika STEB mu Kirundo avuga ko ikibazo gishikirizwa nabo bigisha ari inkora mutima
aho tugeza turabona koko byukuri ko hariho ntibyigwa bazanye bya ngo SH bya technology aba bari mu beshi ntabyo bize ni giswahili ntacyo bari basanzwe bazi rero birabagora cyane twasaba yuko uwo leta yoraba uko ntibaforoma amatsiye bagashobora kuza babyigisha babyumva
icyo bakora muri sendika baraheza bagashikiriza ibibazo nk'ivyo leta muhigirwa Pierre Claver
kwe icyo dukora sendika yacu irakorana na leta iraheza gashikiriza ibibazo muri leta hanyuma bagaheza bakabikorera ko nabo nyene bagashobora gutunga icyo kibazo yabashoboye kwabo gikora
mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko batarashobora kwegeranya ibiharuro ku byankenerwa mu mashure Musafiri Destora arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko ndo mwaka utaha warangiye intara ya Kirundo ifise ikibazo cy'abigisha umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo amenyesha ko ivyankenerwa haba mu bigisha ibitabo intebe n'ibindi bizo bavyegeranijwe mu ndwi igiye gutangura mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye ivyinyigisho tubibandanirize mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza mu karere ka Rutsiro agahangayikishijwe n'ibitigiri by'abana baheba amashuri vyabaye ndanse abavuganye n'ijwi rya Amerika muri abo baheba basigura yuko ingendo ndende ziri mu bibatuma baheba reka mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana atugire ku muriri w'ino nkuru
Murugo ni hehe?
Era hari bitakumbuza mahanga.
Wavuye gute?
Nyina nubwo amafaranga niyo yashuka abana tujya mu muhanda dushaka amafaranga ariko natwe ntago tubiba bidushimishije kubona turi mu buzima bubi nk'ubu ngubu.
Numwe mu bana bataye ishuri bajya mu buzima bwo mu muhanda. Wavuga ko yakuruwe n'irari ry'amafaranga
atoroka iwabo ajya mu mujyi kuyashaka. Muri aka karere ka Rutsiro harabarurwa abana 2,234 bamaze guta ishuri kuva uyu mwaka wa 2018 watangira, bivuze ko nibura buri kwezi abana basaga 250 mu karere kose babaritse ishuri bakajya mu bindi. Ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko aba bana ari benshi cyane, bukavuga ko ababyeyi baza kuyisonga mu gutuma abana bareka ishuri. Umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bwana Butasi Jean Herman avuga ko impamvu zitera abana guta ishuri ari nyinshi ariko agatinda cyane ku burangare bw'ababyeyi.
Bitewe n'agace n'imyumvire y'ababyeyi, iyo ugiye nko mu mirenge yerekeye ku kiyaga cya Kivu hari abo usanga bari mu bikorwa by'uburobyi, iyo ugiye ahahingwa icyayi n'ahacukurwa amabuye hari abana usanga mu ibyo bikorwa. Izo mpamvu rero zose ziba zishingiye ku ruhare rw'ababyeyi mu kumva akamaro k'ishuri no gutekereza ku bana babo ejo hazaza. Kugira ngo umwana areke guta ishuri nuko agomba kuzamo uruhare rukomeye rw'umubyeyi.
Hari bamwe mu bana bakiri mu ishuri ariko bavuga ko nabo bitaborohera kubera impamvu bagarukaho.
Yanabyutse mu gitondo wenda ngo mandasiga amazi imba ndajya kuvoma ari kure nagera ku ishuri ngira ngasanga batangiye amasomo ibyacitse nkabasha kutabyumva neza ugasanga bingize ikibazo cy'uko nitabona bitsinda. Abana mbona baba barataye ishuri barenga hejuru y'icu.
Abana bataye amashuri zibagera mu bana batanu. Impamvu baba barataye amashuri ni ku bubanire bw'ababyeyi babo, ugasanga ababyeyi bahora batotezanya, ugasanga umwana ajya kwiga na uniforme agira na bikoresho by'ishuri agira kugira ko iwabo bahora batongana na mahoro gabi wabo.
Aba bana banavuga ko biga bacushitse ku buryo nabyo bibangamira imyigire yabo myiza.
Natwe ku ishuri ryacu ibyumba by'amashuri ni bikeye, usanga mu ishuri twiga turi abanyeshuri 60 kandi umuyobozi w'akarere yatubwiye ko buri shuri bigiye neza ko buri mwarimu yajya yigisha abanyeshuri 30 mu cyumba, ugasanga iyo ni imbogamizi duhura nayo mu mashuri. Araho usanga intebe yicayeho abantu 4-5, ugasanga kwiga nago biri kugenda neza mwarimu yavuga n'ibintu ntibyumvikane.
Njyewe ikintu nasaba cya mbere ni ukongera ibyumba by'amashuri kubera ko ahantu twiga tubyigana.
Muri aka karere honyine hagaragara umubare munini w'abana bata ishuri, kuko nko mu karere ka Ngororero muri iyi ntara y'Uburengerazuba mu ntangiriro z'uyu mwaka abashinzwe uburezi bavugaga ko mu bana 45,000 biga mu mashuri abanza ababarirwa hagati y'3,400 bari bamaze guta ishuri. Muri uyu mwaka w'amashuri guverinoma y'u Rwanda yasubijeho gahunda yo kwigisha umunsi wose ku banyeshuri biga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, aho kwiga igice cy'umunsi nk'uko byari biri kuva mu 2009 ubwo abanyeshuri basimburanaga mu ishuri bamwe bakiga mbere ya 6 abandi bakiga nyuma ya 6. Ubwo Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yagezaga ku Nteko Ishinga Amategeko ibyo guverinoma iteganya mu rwego rw'uburezi mu mwaka ushize, yavuze ko kwiga igice cy'umunsi mu mashuri abanza bibangamira ireme ry'uburezi kuko amasaha umwana yigaga arimo akugereranyije nayo ku rwego mpuzamahanga akwiye kwiga. Minisiteri y'uburezi ivuga ko iyi gahunda yanavunaga cyane abarimu bikanatuma abana biza ikigoroba rimwe na rimwe batiga neza. Ikibazo cy'ubucucike mu byumba by'amashuri guverinoma y'u Rwanda yagishyize mu byizitaho muri gahunda yayo y'imyaka 6, ikaba iteganya kuzubaka ibyumba bishya by'amashuri 28,635 no guhakaza abarimu bashya basaga 18,000 mu rwego rwo gukemura iki kibazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana, inkuru iyo mushaka gusura kwiyumva kuri wezitatu akaburungu radio ya cuve wa akaburungu.com ayavugwa mu Rwanda chatu yabandaniriza mu gisata c'abarundi bahungiye muri ico gihugu. Abanonotsi b'abarundi burukino rwo gusiganwa athlete muri rurimi rw'igifaransa baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda barasaba imfashanyo kugira ngo bazoshobore kwitaba amahiganwa ategekanijwe ku rwego rw'igihugu mu mpera z'uku kwezi. Abanonotsi iyo baronse ubafasha bama batahukanye ibibanza byiza n'imidari y'ifeza n'umujumbu mu mahiganwa nk'ayo nk'uko bavyiyemerera. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru mu gihugu cy'u Rwanda.
Abanonotsi bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama bagize umugwi w'abarenga 10, ubu imyiteguro ni yose kugira ngo bazokwita bihiganwa ryo gusiganwa ritekanijwe itariki 27 z'uku kwezi kw'icumi. Yamara ku bwabo amahigwe yo kuzokwitaba iryo higanwa ni make kuko atamfashanyo y'ivyangombwa bararonka. Kapiteni w'uwo mugwi Niyonsaba Ferdinand aterekamo ababishoboye bose kubafata mu mugongo kugira ngo iyo miyabaga y'abarundi izohiganwe nk'abandi.
Mu atlete bikenewe ko ekipe yavuye muri entraînement mva umuntu ashagira fitingi nk'isaha n'inusu canke abiri, uravye naho tubaye hagize nko dufata mu mugongo tukarabimwe dushaka kwitabira ayo marushanwa muje bumeze neza uko ibyo tubura byo ni byinshi ibintu bijanye ibirato tenis d'entraînement tenis de compétition ibintu nk'ibyo nyene ibintu bijanye n'ivyamwa ibintu by'amata kugira ngo umubiri bw'umuri ya forme nyene harige dushaka gushika no kuri stade tukabona abandi bakinyi bambaye imyambaro nyene isobanutse twe natwe iyo tuba tuvundurutse nyene urumva ko biba bigoye nyene.
Umumenyereza w'umugwi avuga ko baravye ibikenewe kugira ngo abanonotsi n'abamenyereza bitabe iryo higanwa hakenewe nk'ibihumbi amajana 7 y'amanyarwanda ni hafi amadolari amajana 650 y'abanyamerika. Ngenda kuri yo Leonard avuga ko ubwo buryo bwo bafasha guhera mu myimenyerezo mu ikambi ya Mahama gushika ni Kigali hazobera iryo higanwa uretse zongorane. Ngenda kuri yo yemeza ko abanonotsi biwe biteguye neza.
Turafise abahungu bashika kuri 6 n'umukobwa bumwe bazosiganwa ibirometero birebire turarindiriye turabe yuko harabazodufasha kuko biradusaba uburyo bwinshi biradusaba uburyo bwo kwiyunguruza biradusaba aho turara biradusaba ibyo dufungura biradusaba kwiyunguruza mu gisagara kunywa amazi kubera ibirato birukanye ugasanga byabariye kubera ibirometero ari birebire ugasanga barakeneye imiti nk'ibinini by'ububabare amapomade n'imyiteguro ikomeye.
Umwe muri abo banonotsi b'impunzi amenyesha ko hamwe basivye yiganwa kubera kubura uburyo bituma n'ibihe bikurikira badatana ibibanza byiza kubera ukwihebura.
Biratubabaza cyane ucuraba ingufu warakoresheje kandi ukazikoresha uba muri kondisiyo mbi urazi ko toke ibintu dufungura murabizi na hamwe harana babiheba kubera ko basivye kubera ko kandi iyo competition yabiri ikenewe hari gusanga ari competition de qualification ugasanga urayisivye kandi waruzi mwizeye ko banashobora no kwitsinda.
Umumenyereza wabo atangaza ko muri kayise abo banonotsi bama batahanye ibibanza byiza bigatuma biteza imbere bakibagira n'ingorane z'ubuhonzi barimo mu ikambi.
Uyu mwaka hari umukinyi twarose yahagarariye ishure yiga ko hafi yacu ashoboye kwigaragaza ubwego bw'igihugu azana umudari wa gatatu muri bamwe birukanga bahanahana dukoni ku metero 100. Turafise n'abandi mu mahiganwa tunganije ubwego bw'igihugu bashoboye kuronka imidari ifeza y'umujumbu bitwara rose umukinyi yigaragaje ku mwanya wa gatanu mu bihugu bitari bike byari byitabiriye iryo higanwa shaye kuronka gashimwe k'umba 350 by'amanyarwanda.
Kuva mu mwaka w'2015 iyo kambi yubakwa abanonotsi bariyo baramaze kwitaba amahiganwa atari make yaba ayo ku rwego rw'igihugu canke mpuzamakungu. Barashimira leta y'u Rwanda n'amashyirahamwe atandukanye yita impunzi yama yabafashije mu byankenerwa vy'ibanze kugira ngo umugwi wabo ushobore kugira imyimenyerezo n'ibindi bikogwa hanze y'ikambi. Pierre Claveny Nkuru i Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika.
Ababandanye gutega amatwi ijwi rya Amerika mu masegonda make saa 12 muraza kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha muryohegwe.
ifisa bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura umyaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranga